imwumviriza ni radio ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti yose mu Rwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri @ radio yacu voa.com. Uri kumwe na Fidel Niyonga tabahaye ikaze mu biganiro byacu. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Muri kambi y'impunzi yanduta mu gihugu cya Tanzania habandanya kuvuga ikibazo cy'abantu banyuruzwa abandi irengero ryabo rikabura.
Bashobora kuja kuryama mu ijoro ukaza wumva umugabo baraje kumutora. Ugiye kumuraba haba ku gipolisi ntumusangaye. Ku busho bwose wagenda bakabaza akabwira ati umuntu ntituzi iyo yagiye ntiyigeze aza ngaha. Uwo muntu ukazorindira ukazobora.
Uyo ni umurundikazi yahungiye mu gihugu cya Tanzania yumvikanisha ubwoba uri mu mpunzi mu ikambi ya Nduta. Mu Burundi ingingo yo kurekura abamenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenge iwacu izomenyekana mu minsi 30 mu gihe abanyapolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe kugenekerezo rya 2020 y'ukwezi kwa gatanu mu Burundi babandanye igikorwa cyo kwiyamamaza mu bisagara no mu nta zitandukanye z'igihugu. Izo nkuru turazibashikiriza mu idonido mu kanya nimuje kure y'amaradiyo yanyu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje uno munsi kuwa kane ko ririko risaba kw'imfashanyo yo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona yoshika ku miliyaridi zitandatu n'imiliyoni amajana indwi y'amadolari ivuye ku miliyaridi zibiri. Mark Lowcock, umutegetsi ajejwe ibikorwa by'ugutabara mu ishirahamwe ONU, yatangaje ko ikiza cy'umugera wa corona kizosinzikaza bikomeye ibihugu bikenye mu kiringo kiri hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu. Kuva ishyirahamwe ONU riteye akamo ka mbere ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka rimenyesha ko miliyaridi w'amadolari umaze kwegeranywa. Ayo mafaranga ajejwe gufasha utwigoro tw'ukurwanya ikiza cy'umugera wa corona mu bihugu 37 bikenye. Akamo ishyirahamwe ONU ryateye uno munsi kuwa kane karimwo ibindi bihugu 9 bikenye bigeramiwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Ni Benin, Djibouti, Liberia, Mozambique, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Togo na Zimbabwe. Mark Lowcock ajejwe ibikorwa by'ugutabara mu ishyirahamwe ONU avuga ko hamwe batofata ingingo muri iki gihe intambara, inzara n'ubukene bishobora kwiyongera muri ibyo bihugu. Umuyobozi nshingwa bikorwa w'ishami rya ONU ritanga ibifungurwa PAM, David Beasley, avuga ko iryo shyirahamwe rifasha abantu imiliyoni 100 uko umunsi utashe, ukiretse babandanije gutanga izo mfashanyo ikiza cy'umugera wa corona kizokwirikirwa n'inzara ikomeye. Facebook yashizeho mu bubaye ubwa mbere ugwego rwigenga bwo kuyigenzura rushobora kuvuguruza nye n'urubuga Facebook akaba n'umuyobozi mukuru wago Mark Zuckerberg. Thomas Kamirinda duhe ibindi.
Iyi nama ya mbere na mbere igizwe n'abantu 20, abagore 10 n'abagabo 10 b'ingeri zitandukanye n'imigabane y'isi itandukanye. Nk'uko Facebook ibivuga, babaye mu bihugu 27 bitandukanye. Bose hamwe bavuga indimi 29 zitandukanye. Barimo impirimbanyi za societe civile, abahoze ari abategetsi mu bihugu byabo, abahawe igihembo cyitiriwe Nobel, abanyamakuru n'abanyamategeko, barimo abigeze kuba n'abacamanza. Inama iyobowe n'itsinda ry'abantu 4, Madame Helle Thorning-Schmidt wabaye minisitiri w'intebe wa Denmark kuva mu 2011 kugera mu 2015, Madame Catalina Botero Marino, avoka wo mu gihugu cya Colombia, Jamal Green na Michael McConnell, abanyamerika babiri b'inzobere mu by'amategeko arebana n'itegeko nshinga. Mu bagize iyi nama harimo abanyafurika batatu, Madame Afia Asantewa Asare Keyi ufite ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo na Ghana, n'umwavoka n'inzobere mu by'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko uburenganzira bw'abategarugori, uburenganzira bwo kugera ku makuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Facebook igomba gushyira mu bikorwa nta mpaka, nta kunangira, nta yandi mananiza ibyemezo by'inama, kandi Facebook ntifite ububasha bwo kwirukana abagize iyi nama. Naho rero abakoresha Facebook n'ishami ryayo Instagram abari bo bose nabo bashobora kuregera iyi nama.
Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kinundi no mu kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri @radio yacu voa.com. umwanya wa makuru iyo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho sentare yungururizwamo imanza ya ntahangwa ejo yemeje ko ingingo y'ukurekura abamenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenga iwacu izomenyekana mu minsi 30 umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilika neza adufitiye ibindi kuri inkuru
Abamenyesha makuru bana b'ikinyamakuru cigenga iwacu ari bo banyese ndiri ubusa Christine Kamikazi Egide Harerimana na Terence Mpozenzi kuri uyu wa gatatu baburanishijwe na sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko abacamanza bayo bari bagiye gusasira mu ntara ya Bubanza mu Burengero aho bamenyesha makuru bafungiwe kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze abashingwa manza babunganira ari bo Bisaba Imana na Clemaret Rakiza beretse urukiko kwabo bafasha bafunzwe aho nyanzwa amategeko narya icaha bakurikiranwa ko cahinduwe kabiri kose kiva kukwagirizwa gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu kija kukugerageza gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ibi navyo bashingiye ko mukunguruza Metre leta kizagize cyashikiriza urubanza rwanzuye.
Iyo ngingo niyo dushimishije na buhoro buhoro kuko ni ingingo yafashwe taho nyanzwe amategeko menshi. Ubwa mbere bwo murazi yuko umushikiriza amanza agishengeza abarya abantu yabashengeza kucaha cyo gufasha abari bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Mugabo tumaze kuburana tukerekana neza by'ukuri ko icyo cyagirize kidafashe na cyane cyane ko umushikiriza amanza atashoboye gutanga ibyemezo bikwiye kuko twari ko turaburana dusaba sentare ko yo kwerekana by'ukuri uruhara rw'abajya abantu na cyane cyane ko bariko barakora umwuga wabo sentare yahavuye inabibona irabona ko icyo cyagirize kidafashe ikifata ingingo yo guhindura kamere k'icyaha ibyo sentare ifite ububasha mugabo icyadutangaje n'uko sentare yaciye igira ku cyano rubanza kandi heje guhindura kamere k'icyaha tutarose umwanya ukuza kuburana
uwo mwanya yemeza ko kuri uwa gatatu wabonetse akagirana n'umwizero kubizokurikira
barundi barayamaze batiriterarenga nturitera ingata jewe ngumana n'umwizero kandi namye arabivuga kugake turizeye yuko ino sentare izobeza igafuta rya rubanza kuko umwizero mfise nuko baduhaye umwanya cyangwa wagiriza twabatwebwe twaronkeje umwanya impande zose ino umwizero nafatira ko mukwizera ko kumbure sentare izorenganura abarya abantu umwizero ushingiye kuri uku kuntu ubwa mbere rya rugendo bakoze imusigati rwari urugendo rudahonyanga ibwirizwa na rimwe rya Repubulika y'u Burundi kuko umwuga wo kumenyesha makuru uratomoye cyane mu ngingo zawo za 45, 46 eka mbere n'ingingo ya 19 y'amasezerano mpuzamahanga y'abatekazi na muntu Burundi bwateye ku mukono iratomora neza nicyo gituma mu byo twaburanye twerekanye neza ko bari ko barakora akazi kabo kuba bagiyeyo kiriya gihe umutekano wahungabanye ntibisigura yuko bari bagiye gufasha bari bagiye gukora akazi basanzwe bakora kamisi yose kandi usoma izo ngingo z'iryo bwirizwa zirakwereka neza yuko atana hamwe bimiriwe n'ahantu hoba habaye ihungabanywa ry'umutekano no kuvuga rero ayo mategeko niyo dufatirako tugafatira no kwibwirizwa shingiro n'andi mategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ko umukono
imbere y'uko uru rubanza ruba amashyirahamwe ahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwitangazamakuru nka Human Rights Watch Reporters Sans Frontières na CPJ yari yasavye sentare kurekura abakozi ba kimwe mu binyamakuru bike byigenga bigikorera mu Burundi nabajije muzoki mumo aserukira muri Afrika y'umunsi ya Sahara CPJ yuko bakiriye byashikirijwe n'umucamanza w'iyungururizo mazanyishuri bikurikira
Our position continues to be that these journalists should never have been arrested, should never have spent a day behind bars simply for doing their work. We see this case.
Nubu aho duhagaze nuko abamenyesha makuru batari bakwiye guhagarikwa no kumara n'umunsi umwe mu buroko kubera umwuga wabo. Dukomeza kubona uru rubanza nk'agatotezo n'iterabwoba ku bamenyesha makuru n'umuryango w'itangaza makuru mu Burundi wose kandi n'ubutumwa bwo kubagabisha. Twizeye ko mu mwihwezo urukiko ruzobifata uko nyene ko ari iterabwoba maze rugahindura ibintu. Mugufata ingingo yo kurekura abamenyesha makuru atagisabwe umushikiriza manza wa Repubulika we n'ubu waracemeza ko abamenyesha makuru binyegeje inyuma y'umwuga wabo mu kuja gufatikanya n'abari bateye igihugu muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza ico gihe kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2019 bari baroye gukora ku makuru y'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bari babonetse mu makomine yatandukanye y'iyo ntara umuhari rya dutabara ugwanya leta ukaba ufite ibirindiro muri kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wiyemereye ko abaje buserusizi barabagwanyi babo Mu mpera z'ukwezi kwa mbere sentare nkuru ya Bubanza yabahanishije umunyororo w'imyaka 2.5 hamwe n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe umushoferi wa Adolphe Masabarakiza bari bafatanywe ico gihe yaramaze ukwezi yarekuye iby'agateganyo we yarejejwe Eloge Wilika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru Abantu 18 baramaze kunyuruzwa mu ikambi impunzi yanduta mu gihugu cya Tanzania mu kiringo kitarenze indwi zitatu abandi 8 irengero ryabo ryarabuze Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akorera mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania, James Joven, niyo nkuru adufiti.
Umutekano muke ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania, kunyuruzwa no kuburirwa irengero bamwe bamwe mu miryango ni kimwe mu bitumye umutekano uba muke muri iyi minsi. Abarenga 70 nabo bafungiye mu gasho ahitwa Nyamisibya muri komine Kibondo kubera kwagirizwa amakosa atandukanye. Biravugwa yuko benshi muri bo banyuruzwa n'igipolisi kibagiriza ubusuma n'ubwicanyi. Aburirwa irengero nabo ni bamwe mu baba bagiye nyuma y'inkambi gusoma no gushaka inkwi, hama bagahura n'abagizi ba nabi kibure abaturanyi bagiriza kwiba mu matongo yabo. Hari n'abanyuruzwa bagirizwa ibya politike kubera izo nkambi ziri hafi y'igihugu cy'u Burundi, byorohera abava mu Burundi binjira mu nkambi bitabagoye. Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika zatubariye amabi ariko araba muri iki gihe.
Hari ukwihusanga mu ijoro uzawumva iryamye imodoka iraje, ikintu nziga gikunda gutembera mu ijoro ni ambulance. Je nsohotse nkaraba nkabona si ambulance, ukabona abantu muri nyamodoka bagenda bamurika nyamatoshi mu mavirage gatoyi bukeye ukaza wumva ngo kwanaka bare batwaye umuntu tugategera ko umuntu azogaruka kopo ugaperereza ikintu bamutwari wo muntu ariko rimwe rimuza wumva ati yari umusuma n'undi utarumenya ko yiba
ashaka kuja kuryama mu ijoro ukaza wumva umugabo baraje kumutora ugiye kumuraba haba ku gipolisi ntumusangayo ku busho bwose wagenda bakabaza kwabwira ati umuntu ntituzi iyo yagiye ntiyigeza azangaha uwo muntu ukazorindira ukazobura
rero ngaha twegira impande y'Uburundi uza ubona umuntu atahunze ukazimubona ari ngaha mu nkambi ukiyumvira none uyu muntu kaje ngaha mu nkambi yaje gukora iki yazanywe n'iki yaje mu ntumbero nyabaki gatoyi ukumva yasubiyeyo hashimisi kandi ukumva yagarutse none abahiga iki umurundi wewe agushyase ni ngombwa arinda arinda yagutoye
kubw'icyo kibazo cy'umutekano muke mu nkambi ya Nduta. Ijwi rya Amerika ryatembere mu biro by'igipolisi komine Kibondo aricyo kigeye cy'umutekano mu nkambi n'andi hose muri iyo komine. Umuvugirizi w'igipolisi bwana Paul Gaspar yavuze yuko umukozi wa nabi iminsi yose yama yafashwe mu ntumbero yo gucungera umutekano usanganywe amakosa arafungwa. Aboneka ko arabagizi ba neza nabo bagasubizwa mu miryango yabo.
Tumekamata jumla watu 18, kuna waliotoroka makambini.
Tumaze gufata abantu 18, harimo abavuye mu nkambi, harimo n'abafise amakosa atandukanye. Bose ntarezo kwemeza rero tuzomufunga, ariko uwo tuzosanga atamakosa afise tuzomurekura. Amabi yatuma tubafata mu nkambi ni menshi, urazi yuko tubareke umutekano.
Tukamata watu 55, watu 24 walirudishwa makambini.
Mu kwezi guheze twafashe abantu 55, muri bo 12 twabashikirije kuri sentare, abandi 24 twabashubije mu nkambi. Urabona yuko ubusuma n'ubugizi bwa nabi mu nkambi burenze urugero. Kubw'iyo mpamvu turabafata kubwira batinye gukora amabi mu nkambi.
Makambini tumwarejesha makambini.
Naho igipolisi kivuga yuko akazi kabo ari gucungera umutekano, ariko izo mpunzi zifite amakenga kandi zifite icyo zisaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na hasere kugira umutekano mu nkambi no mu baturanyi we mwiza gusumba.
Ego umuntu naho baza kumutora mu ijoro hari igihe baza kumutora asanzwe afise amakosa yiwe yagiriza, mugabo abiwe nabo mu muryango wiwe baje kumurondera bakanamubura. None nk'ubu baba bafungiye hehe ho umuryango utamubona? Mbe umuryango ugiye kuraba umuntu wiwe naho abafunzwe bakamu munyegeza ntihaguma bishemwe ko bamwishe nubwo bakiriho, ahubwo ariho je nk'ico nosaba bo bafungiye ahantu habonekana urya muntu amukeneye kumuraba akamubona kugira n'umutima ukaja hamwe.
Ugenda ufise agahinda kubera uba ugiye kuba umupfakazi abana bakaja kuba imfubyi, kuko niyo uzotaha mu Burundi bazokubaza iyo wamusize kandi nawe utazi ukuntu byagenze. Umuntu yarapfuye hoho na bose barumva ko yapfuye, mugabo atapfuye nawe bazokubaza uwo muntu yagiye.
Je bavyiza rero mwebwe mubijejwe asha mudukingire twebwe impunzi, kuko ndabona asha mwibi bihe ntibyoroshe kabisa, asha ni ngorane kweri mwe mubijejwe murabe mudukingire twebwe impunzi n'ahandi ho asha ni ngorane kabisa.
Mu bitigiri bitangwa na Haseri mu gihugu cya Tanzania sigaye mu impunzi zirenga gato 160,000 mu nkambi ya Nduta harimo abarenga gato 70,000, Nyarugusu 59,000 na Mutenderi 30,000. Mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi abanyapolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 iryo ku kwezi kwa gatanu, no kuvuga mu ndwi zibiri gusa arabananya igikorwa cyo kwiyamamaza mu bisagara no mu ntara zitandukanye z'igihugu. Nguko mubimenyereye rero ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane, Radio Ijwi rya Amerika iratumira umwumwe muri abo banyapolitike kugira ngo atuyagire ku migambi ngendegwa ko ariko arashikiriza abanyagihugu. Uyu munsi umutumire ni Domitien Ndayizeye yigeze kuba umukuru w'igihugu ariko yitoza ku giti cy'urunani kira Burundi. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, aratangura avuga ukuntu abona igikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kiragenda.
Twebwe ku byerekeye urunani kira Burundi biriko bigenda neza muri rusange. Ni ahantu umuntu yavuga ko twahuye n'ingorane nyinshi kiretse muri Karuzi, aho baheruka kudufungira abantu bane ku mbozi zitatomoye, ariko barababuraniye barabarekura nyuma y'umunsi umwe. Hasigaye twebwe aho tugenda turakigwa, baratureka tugakora inama. N'ubu hariho amanama menshi dutegekanya ejo hirya y'ejo mu ndwita cyane cyane. Kandi uretse ko buri mugambwe cyangwa buri runani rufite ukugene rutegura ibikorwa byabo, natwe turafite ukuntu twabiteguye. Nibaza ko muri rusange ku byerekeye kira Burundi biragendeka. Ikibazo cyane cyane dufite ni umwuka mubi usa uri kuraza.
Egome muvuze kuri icyo cyuka kibi, uyo mwuka mubi uhari muravuze abanywanyi bari bafunzwe, murashaka kutubwira mu kane gatoye cyane rwose ikintu bagirijwe?
Urumva n'abantu bari mu nzu bariko baganira ibyerekeye umugambwe n'abandi, kandi bari mu nzu y'umuntu twize iwe ama, rero bacaba bafata baza kuvuga ngo bariko barigisha inyuma y'amasaha mabara bafata barabatunga. Ariko rero kubitwerekeye umuntu mu nzu yiwe ari babiri ari batatu ari bane, yuko akora ibintu ashatse, uretse no mu gihe cy'amatora cyane cyane wasi uburenganzira bwo gushaka abanywanyi no mu bindi bisanzwe abantu baravugana
kasima
yabe nayo masaha.
Mwihweje amateko ari mu gihugu, mwihweje amateko ahari kubwanyu, rero nta mateko bigize barenga abo banywanyi banyu?
Oya gose nta nambari, nacyo gituma bageze aho bakamuretura. Kandi buriya n'imvo nyinshi utanga zituma bene abo bantu babafata kenshi na kenshi, biba ari ishari cyangwa biba ari nk'uko warabatwaye abanywanyi mu ruhande rutangwe ruriya, cyangwa hakaba hari umutegetsi yari yisikiye ahantu hanyuma akamuca mu myanya y'intoki. Nibibazo nk'ibyo tugomba kuba amategeko turakora kugira ngo umwuka uguma ari mwiza hagati y'abantu. Kandi ni na byiza yuko muri iki gihe cyo kwiyamamaza abantu bareka ingendo yo gutata, gutukana, kuvugana nabi. Ntacyo biza bitwungura, nibaza yuko ingendo nziza ari uko umuntu umwicarika ufite imigambi myiza ukayimusigurira ma ayumvise bigafata ingendo ni nacyo bituma twebwe muri kira Burundi burya twafashe intumbero cyane cyane yo kwegera abanyagihugu hasi cyane kugira ngo turonke umwanya wo kubasigurira. Ngira murazi ko gushinga kira Burundi byafashe umwanya bwa kabiri n'igihe twari tumaze gushinga kira Burundi twahuye n'ingorane nyinshi na semi kuburyo twagiye mu manza nyinshi, ibyo byose bikaba byaratwaye umwanya wo gushobora kwegera abanyagihugu bamwe bamwe. Ibikorwa byacu twaregereye cyane abanyagihugu.
Tukivuga kuri icyo cyuka gihari hagati y'imigambwe, umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe CNR abanywanyi bayo bamatanye mu mitwe, ariko amakuru aherutse kutugira ko nuko ubushikiranganji bujejwe nk'aho hagati bwagabishije abanywanyi ba CNR ko bigenza nabi basotora abandi mu gihe mu bisanzwe ivyo birego byahora byagirizwa urwaruka rwo mugambwe uri ku butegetsi. Mwebwe muri kira Burundi imishamirano iri hagati y'iyo migambwe muyibona gute?
Nabibwa mwajeje gutanga inyishu mwebwe nyene mu bihe birimbe biheruka havugwa cyane yuko abanywanyi basenze DFDD cyane cyane imbonerakure baribo bakunda gutera abanywanyi ba CNR. Ibyo twarabyumvise cyane, kandi icyo gihe ntabwo ari leta yabivuga, byavugwa cyane cyane n'umuga migambwe CNL ukavugwa n'abamenyesha makuru ijya no hino muri iki gihe naho cyo kwiyamamaza ni leta yatanze raporo kandi urumva n'abantu babiri bavuga mu bihe bitari bimwe kandi bakavuga igihushanye ibyo ari byo byose twebwe icyo tubonane n'icyo nuko hagati y'umugambwe CNDD-FDD na CNL hari icyo cyuka kibi kandi uko gishobora kuzanira inahi Burundi muri rusange kubera yuko bwa mbere na mbere uri kuraraba kanyise kabo n'abantu bamenyereye ibintu by'intambara bakunda ibintu by'intambara usanga ko kujyana mu mitwe bashobora gutuma ngaha mu Burundi haduka ingorane hagati y'Abarundi kandi icyo kintu turiko turatumbera ubunyi rero urumva CNDD-FDD niri ku butegetsi kumva rero leta ivuga gutyo mugambwe CNL muri iki gihe cyo kwiyamamaza ni ibintu bisanzwe rwose kandi cyo tubona gusa nuko buri gihe iyo hari bene izo ngorane CNDD-FDD iravugwa CNL ikavugwa muri iki gihe rero ninde asotora ubundi sinibaza yuko umuntu adafite ingufu ari guyoza gusotora umuntu afite ingufu cyane cyane ari ingufu za leta kandi turabibona
amajambo ashikirizwa na bamwe mu bariko baseruka imigambwe avuga ko aba basotoye bashishurana canke bakabatana mu mitwe ubwo butumwa abanyamigambwe batangayo muri iki gihe muvuga ko iki
si byiza na gatoyi bwa mbere na mbere yuko abantu bagwana iyo niyo duhagarariye twebwe kuko bijanye n'ikintu twita kubahiriza gatega kazi na muntu uko buri muntu arafite uburenganzira bwo gushikiriza icyo yiyumvira ariko kibujijwe no gutukana abasene n'abafite uburenganzira bwo gutuka ubundi ubu rero urabye ibintu biriko birava muri iki gihe biragoye yuko umuntu yogusotora akagukubita akakwasa amakofi muri iki gihe cyo kwiyamamaza hanyuma ukagumuvuga nka kujya kwa padiri ngo umuntu amukubise ikofe cy'umwere ku rundi ruhande bene ibyo biragoye kuko naho uri umukuru w'umugambwe cyangwa w'urunani w'ikintu icyo ari cyo cyose naho uyo bari umwana wawe uramubwira ati nutegwa ni wiyitune ibyo ntibisanzwe rwose rero hamariye ugiye gusotora uwundi inzego zijejwe amahoro n'umutekano zikamufata zikurikije amategeko hanyuma bakamuhana muri iki gihe rero urabona ubwoba urahari bwinshi buturutse ku bari ku butegetsi bavuga bati abantu bose imigambwe yose irashaka iki kibanza cyanje aba hari n'indi migambwe ivuga ati icyo kibanza uriko na jewe ndagishaka.
Tugarutse ku gikorwa cyo kwiyamamaza intara mumaze kugenderamo zingadi
ahubwo uvuga ati mbega kira Burundi imaze kugendera mu ntara zingahe kuko jewe ndayizeye domisiyo ndumuntu umwe kandi urazi ko nikuriye sinshobora kwiruka imitumba iminsi yose ariko turafite insoresore imaze gutembera kandi zimaze kugera ku mitumba yose ndibaza yuko no muri iki gihe bariko barakora ariko turamaze kugendera za Murambya ngaho i Bujumbura turamaze kutsindira mu Kayanza icyo tuzosubira mu Kayanza ejo tuzaba turi Gitega hama tuje Mwaro tuje Bururi tuje he mu Rutana hose muri iki gihe Gitega tuzohazunguruka hose ahasigaye ku giti cyanje jewe ndayizeye domisili ariko mu busanzwe kira Burundi ubunyiri ku mitumba yose yo muri iki gihugu
mwihweje aho maze kuja intara maze kujamwo eka ukuntu abanyagihugu bitaba ibikorwa byanyu by'urunani kira Burundi akizero kanyu ko gutsinda batora kanganyiki
urumva ubwije umwigere wo turawufise ariko ugomba kumenya yuko bwa mbere na mbere urunani kira Burundi rwaburagujwe ari jewe cyane cyane no mu rutonde rwaba rw'inama nshingamategeko ariko kubyerekeye uruhande rw'umukuru w'igihugu turiko turatembera mu gihugu cyose icyizere rero turagifite ariko kuvuga ngo icyizere ngo kingana iki wowe wobivuga gute abantu bataravu bataratangura gutora icyo ni icya mbere icya kabiri mwebwe muriko murabyiyumvira nk'uko turiko turakora kampanye RMN kujya kw'abanyamerika kugenda gukwega abantu kwa CNL kwa CNDD-FDD mwebwe si uko dukora wewe twibaza yuko kugendera abanyagihugu mu mugwi mito mito ariko henshi ari ko buryo bwiza bwa mbere na mbere hoho gutuma ugenda ha za kabiri gutuma ukingira abanyagihugu ibi bintu byo kugundana no kuja hamwe ku bwinshi n'icyo gituma bene iyo mibonano kuyigira ahantu hose hakenewe cyane cyane
mutwibutse ivyumviro eka imigambi ngenderwa ko yurunani kila Burundi imigambi muri kumashikiza abanyagihugu kugira ngo baze batore ni
umujambo make cyane kandi twebwe turaba ibisata nyamukuru tugomba gukurikirana ari ibisata bitunze igihugu fatiye ku banyagihugu rusange abarimyi boro tumaze kubona yuko umusaruro wabo ibanza cyo imirima yo kurima ari mike cyane kandi nisigenti ituka aho bashyira igisata gikomeye cyane Isata cha kabiri twibandaho akazi gafatiye ku bashomeri benshi cyane bari ngaha mu Burundi cyane cyane abakiri bato abahejeje amashuri waruka batakironka akazi ku bwinshi ubwa gatatu dufatira ku byerekeye ubudandaji ubukerarugendo amahinguriro ari make cyane ngaha mu Burundi bitewe n'uko ngaha mu Burundi dusa n'abasigaye turi banyagenda ko usanga tutiyuguruye mu makungu ku byerekeye icyo gikorwa igisata cya kane dukurikirana n'igisata cyerekeye no kuvuga muyagankuba amasoko ntanganguvu ubutare nga mu Burundi kuko tuzi neza ko bene icyo gisata ari igisata ngenderwako mu byerekeye kongera isarura ngaha mu gihugu ibyo byose kugira ngo dushobore kubirangura neza turakeneye yuko ili sesa kugwa gitunga cy'igihugu bivaho ibyo kwiba byo kunyoza itunga cy'igihugu byo kugera nabi ibyo byose yuko bivaho kandi indi ntombero ya kabiri dukeneye uko tubwira igisata cy'ubutungane igisata cy'igipolisi n'igisirikare biza bikorera abanyagihugu cyane cyane kuko nibyo bizana umwuka mwiza bituma abarundi bashobora gukora batarangara ibyo nabyo bikaba bisaba yuko abo bantu bakurikiza ubumenyi bafite ubuga abakora mu butungane n'abapoli bagomba kuva mu ngendo yo gukora politike nk'uko tubibona cyane cyane ubu bigenza nk'abanyepolitike kandi bajejwe cyane cyane gutunganiriza abanyagihugu bose
mu gusozera kandi mu kanya gatoya cyane rwose mu minsi 14 amatora azotunganywa mu Burundi akamumotera abanyapolitike bose bariko barahiganwa kugira ngo inyuma y'amatora ika nyuma yaho ivyavuye amatora bizaba bitangarijwe u Burundi ubandanye mu mahoro n'umutekano akamumotera nakanye
ni kamwe gusa bwa mbere na mbere n'uko bose bigenza neza muri aya matora kugira ngo kwese ibizova muri aya matora bizoze ari ibintu yerekana yuko amajwi umuntu yaronse ariyo yo koko yaronse akabiri ni uko umucerekeye niba bifatiye ku makarata karanga muntu kuryo arajya amakarita y'itora ibyo byose abantu baba bariko barabigerageza babivana mu nzira ibyo bintu ntibibe bwa kane ni uko abantu bigenza neza bareke gutukana bareke kurwana kuko bwa mu Burundi gusubira mu ntambara
Domitien Ndayizeye yigeze kuba umukuru w'igihugu akaba muri iki gihe ariko yitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'urunani ya Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika
Turashimiye Frederic Nkundikije na President Domitien Ndayizeye namwe abakandida mutarabona ijambo ku Ijwi ry'Amerika twongeye kubarungikira ubutumire bwacu Chuti zijuja ya Amerika ni kuri kikiganiro dusozere jeko amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimiye kandi engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasilge Beyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro byari bihagarariwe na Eddie Gwema kuri micro mwari kumwe nanje Diden Yonga tuasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika